Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yedirwe mbasuza kandi mbayikaze. Makuru yacu kuri uyu mugoroba: muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage bo muri Kivu ya Ruguru bavuga ko imitwe y'inyeshyamba ibasahura utwabo ndetse n'abasirikare ba leta bakabambura.
Baraje ahantu bita igicanga ku mubugo batwara inka zirenga 60, nanone bica n'umusore wari urimo w'umushumba. Aho bazikuye ku mubugo ni igicanga mu centre batwaye inka saa 8, defense ya leta iri nkare hakurya ntabwo iri kure.
Uno umwe mu batuye Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nkuru n'izindi zirimo: amashyirahamwe y'urubyiruko asaba guhagararirwa mu biganiro bihuza Abarundi, ndetse n'umunsi wa mwarimu mu Rwanda. Turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu tuyahereye mu Burundi, aho amashyirahamwe y'urubyiruko anenga ikumirwa ry'urubyiruko mu biganiro byo gushakira umuti ibibazo bihanze Burundi bishobora kuba mu ntangiro z'ukwezi gutaha. Eric Nsengimana uyobora ishyirahamwe AJAP yemeza ko gukumira urubyiruko muri ibyo biganiro bishobora gutuma ibyagezweho bitajya mu ngiro. Abandi bemeza ko bakumiwe harimo abagore bavuga ko nabo batumiwe badaserukiwe, nubwo batumiwe badaserukiwe bikwiye, kandi ko bishobora gusubiza inyuma iterambere ry'umugore mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Remo Nzimana.
Inkuru ziva mu mashyirahamwe ahurikiye mu rwaruka zemeza ko atabutumire na bumwe ayo mashyirahamwe yaronse buvuye ku mufasha w'umuhuza w'Abarundi kugira iyo mugwi userukirwa mu biganiro byo gutorera umuti amatata ari mu gihugu cy'u Burundi bigiye kubera mu gihugu cya Tanzania. Eric Nsengimana arongoye AJAP Burundi, ishyirahamwe maranira amajambere rwaruka rwo muri Afurika, avuga ko bigoye kubizoshikwa ko muri ibyo biganiro bizoshirwa mu ngiro mu gihe urwaruka rukumiwe, kuko byabonetse ko urwaruka rwakoreshejwe mu matati yabonetse mu gihugu cy'u Burundi.
Mu gihe bakorana bakavugana urwaruka rutarimwo, kandi munzi ko ariko rwishi muri kino gihugu cy'u Burundi, ico gihe murumva ko ibivamwo cyane bishobora kugorana kugira ngo bije mu ngiro, kuko ni hamwe uca usanga tuguma mu ruhererekane rw'amakonfli mu Burundi, kandi twe twifuza ko amakonfli yohagarara. Dufatiye nko ku vyabaye mu Burundi, urwaruka niko rwakoresheje cyane n'ingorane zashikiye cyane urwaruka, ntibabone cyane mu banyepolitike mu kurondera inyishu, bibagiye abakoreshejwe ngo babashyire inyuma, bace bibaza ngo byose byarangiye.
Uyu ari mu baharanira agateka n'iterambere ry'urwaruka, yemeza ko urwaruka ari intangere mu guteza imbere igihugu, aricyo gituma asaba ko abatunganya ibiganiro botumira uwo mugwi w'Abarundi
boha agaciro urwaruka, bakamenya ko dushoboye kandi dufise icyo dushobora guterera, leta ikareka kwirengagiza ikafata nka nkama ivyumviro vy'urwaruka, hanyuma n'umuhuza akamenya ko uruhara rw'urwaruka ari intangere mu iterambere ndetse no muri politike y'igihugu. Ibiganiro bofata umuzi w'ingorane n'abakoreshwa cyane, kuko ugiye kuraba muri kahise ku Burundi hamye hakoreshwa urwaruka cyane mu bijanye n'ukono ni igihugu ndetse no mu kucubaka, naho nyene bakoresha urwaruka.
Uwundi mugwi w'Abarundi uvuga ko udashimishwa n'ingene umufasha w'umuhuza yatumiye abazo kwitaba ibiganiro bigira gatanu mu gihugu cya Tanzania n'abakenyezi. Jane Fayogora, umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, nashimye ingene bazoserukirwa afatiye ku butumire baronse.
Kushika uyu munsi ndiko ndavuga hari ubutumire bumwe bw'umuntu umwe asarukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi, muzi n'amashirahamwe y'abakenyezi ari muri buno Burundi. Turagaragaza kubaza abajejwe gutumira ko tabateye ubwoba bwabo, kuko ikintu cyose bazokora umukenyezi atarimwo twamba tuko turabivuga, kandi tuzi ko ari ingingo ziraba igihugu, natwe tukaba dutegereza guterera mu iterambere ry'igihugu nk'abakenyezi, kandi tuzi ko bashoboye, tubona ko ari ingorane. Gushika ubu dufata ko atabatumiwe mu bakenyezi, kuko umukenyezi umwe ntiyosarukira abakenyezi ibice 52% bakenyezi bari mu Burundi.
Uyari mu ndongozi z'abakenyezi mu Burundi yemeza ko hamwe batoserukirwa bikwiye muri ivyo biganiro agahombo ko bakanini kwiterambere na kazoza k'abakenyezi.
None izo ngingo zitaba tugiye gufatwa tutarimo abakenyezi kandi tukaba dufise natwe ko dushira imbere nk'abakenyezi mu iterambere ryacu gacu n'igihugu muri rusangi. Mwumva yuko tuzadusigaye inyuma tuhava bidutera ingorane mu byo twategekanije gukora no muri kazoza k'abakenyezi n'ugwaruka canke n'igihugu. Dusaba ko dutumirwa kugira natwe dushikirize ivyiyumviro vyacu kuko twariteguye, twamaze kugira amanama menshi, turamaze gutegura ibintu bitari bike vyofasha rya Fedorute yateguwe kugira natwe twarateguye iyindi nk'abakenyezi. Turafise natwe ibyo twateguye, turabiryamanye, buduhamagara twuronka natwe ibyo dushikiriza kandi vyofasha ikintu gikomeye gose muri kino gihugu.
Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yemeza ko rimaze guhabwa ijambo mu biganiro bibera mu gihugu hamwe n'imibonano yakoreshejwe n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungoni ku Burundi Michel Kafando, rigatangazwa n'ingene akarere ko gashaka gukumira abakenyezi. Ivyigwa byakozwe byerekana ko abakenyezi bangana n'ibice 52% mu gihugu rwarukanago rungana n'ibice birenga 65% mu gihugu cy'u Burundi. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda aho kuri uyu wa gatanu rwifatanyije n'ibindi bihugu mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa mwarimu. Ni umunsi wizijwe mu gihe ikigega cyashyiriweho kuzamura imibereho ya mwarimu umwarimu Sako kimaze imyaka 10 gishinzwe. Intego yacyo y'ibanze yari ugufasha mwarimu kubona inguzanyo mu mushahara muke ahabwa akaba yakora undi mushinga uwunganira bityo agatera imbere. Ese ubu ibyo byaba byaragezweho? Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yaganiriye na bamwe mu barimu maze adutegurira iyi nkuru.
Umushahara w'intica ntikize mwarimu ahabwa mu Rwanda ni ingingo imaze igihe kitari gitigaruka mu mvugo za benshi ndetse n'abategetsi mu nzego zinyuranye ntibahwema kuyigarukaho, ari nako bagaragaza ko ari bumwe mu buryo bashyizeho bugamije kuzamura imibereho ya mwarimu ahereye kuri uwo mushahara muto. Bumwe muri ubwo buryo ni ikigega cy'abarimu cyitwa Umwarimu Sako, cyashinzwe na Leta hagamijwe ko cyafasha abarimu kibaha inguzanyo ku nyungu nto kandi bibarabishima.
Ni banke igira inyungu nkeya ikurikije amikoro ya mwarimu, kuko batwaka amafaranga 11% mu gihe mu mabanki yandi classique baca muri 20%. Ikindi kandi uyu mwarimu Sako watumye abarimu tugabanuka mu dukayi tw'abacuruzi, batwirizaga mu dukayi waho bafasha agasabo n'abagize gute. Umwarimu wacu Sako iduhereza utuntu twose dukeneye inguzanyo ku buryo bwose bukenewe, ku buryo aho kugira ngo wirukankire umuntu wo hanze twirukankira banke yacu y'umwarimu Sako.
Nubwo intego nyamukuru y'umwarimu Sako yari ugutanga inguzanyo zishorwa mu mishinga ifasha kuzamura imibereho ya mwarimu, mu majwi y'abarimu baganiriye n'Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Kamembe mu burengerazuba bw'u Rwanda, nyuma y'imyaka 10 iki kigega gishinzwe ibyo biracyagoranye. Uretse n'imishinga nk'iyo no kubonaho kuba ningora abahizi,
nimba yende uri umwarimu usembwe 40,000 bakakuguza, urumva yende ntibakurengereza miliyoni n'igice cya kibanza ntabwo wakibona. Ubwo rero iki imbogamizi ihari iterwa n'umushahara wa mwarimu, ukabandi babubaka mu mujyi tuwahabona ikibanza, tuwahabona inzu nziza, nyine nibyo ngivyo kubera ibijyanye n'iki n'umushahara mukeye.
Utwaje ubugabo agafata iyo nguzanyo nawe mu kuyishyura, ubuzima muhira busa n'ubuhagaze.
Nakubwiye ko nafashe kredi mu mwarimu Sako, nageze yongeye guhembwa ejo bundi ntungurwa no kubona sanze kuri konti yanjye amafaranga 578. Uyi birashoboka kuko narayakoresheje, ariko ni ingaruka za wa mushahara mukeya kubera ko niburi yaba narifite agashahara ka divanshijeho wenda nko muri 60,670 ntihari kubura n'uduhumbi 10 saguraho cyangwa 20 ku buryo naje kuguramo n'injanga nanjye abana bakazajya muri uku kwezi. Ubu watekereza yuko wenda abana banjye zabatunga gute narasanzeho amafaranga 578 nyuma y'ukwezi gushize?
Aba rero bagasanga n'ubundi gikwiye gukorwa ari ukongererwa umushahara, kuko aribwo nizunguzanya ikigega cyabo kibahazi ziyongera.
Agashahara kabaye nk'akiyongereye byatuma natwe tubona inguzanyo itubutse tugakora natwe imishinga ifatika.
Ako gaciro k'umushahara buri gihe ni wa mwarimu, dore nguri yaratambutse ni mwarimu. Finalement ibintu bijyanye n'umushahara nta buryo bashobora kubyajista bitse mwarimu Sako nta kindi yakora.
Nk'umu A0 ukora mu yindi myanya nko ku rwego rw'imirenge ayo bahemba ntabwo nkeneye kuyamenya, ariko ntabwo ahemba kimwe n'umwarimu w'umu A0 nawe, kuki icyo kintu kitaterezwaho? Nimba wende mvuna ari nyinshi bishoboka kuko uko bakora, ariko hakabayeho kubitekerezaho abantu bakabaho mu buzima babona ko ari ubuzima butabababaje.
Gusa hari n'abasanga hamwe n'amasaha y'akazi ya mwarimu imicungire y'uwo mushinga wakabaye wunganira umushahara we mu gihe yaba nabonye iyo nguzanyo inguzanyo ifatika itashoboka. Aha rero bagasanga umuturambye w'icyo kibazo ari uko umwarimu yahabwa umushahara wamufasha mu mibereho ye bitagombereye inyunganizi zisa n'izidahari. Guhuza imibereho ya mwarimu w'ubu n'ireme ry'uburezi risabwa mu mashuri nabyo bigakomeza kubirinda ihurizo. Ikigega cy'abarimu wo mu Rwanda, umwarimu Sako, cyashinzwe mu mwaka w'2008. Imibare inzego nkuru zacyo zitanga kugeza ubu igaragaza ko kimaze gutanga inguzanyo irenga miliyari 220 mu mafaranga y'u Rwanda, ndetse inzego z'ubutegetsi zikavuga ko hari benshi mu barimu bamaze kwiteza imbere mu mishinga ibyara inyungu babikesha icyo kigega. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Bamwe mu baturage bo mu bice binyuranye bya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baravuga ko baheze mu gihirahiro. Bavuga ko imitwe y'inyeshyamba ibasahura utwabo ndetse n'abasirikare ba leta bakabambura. Umva uko babibwiye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana basaba ubutegetsi kubatabara.
Ahantu batuye ni muri FDLR na leta. Uvuga gatoya iyo bashaka kwiyenzaho ngo ukorana na FDLR. FDLR nayo ngo ukorana na leta. Dore nk'uwo mugabo batwari inka ni chef bamwita Amahondogo no mu bwiza. Geze isaha arafunzwe ari muri auditora muri Sokorade
hanigoma.
Ariko izo nka urebye ahantu bazitwaye basimbutse ibikubi birenga bitandatu baza gutwara inkazi. None ubu ngo aracyafunzwe inkazi bazijyanye inka zirenga 70. Urumva ni ikibazo kandi harimo akagambano urebye. Kigaragara ntago yabafunzwe afunzwe na leta inkazi baje kuzitwara. Niyo mpamvu ejo leta iramushinje ngakorana na FDLR. FDLR nayo batabakoranye neza akavuga ngo yabagambaniye kuri leta bigatuma hera murunga bangabara kabari byo binamuhejeje muri mabuzi.
Turaramika depuis mwezi ya 5 mpaka leo hatuyapata suruhisho.
Kuva mu kwezi kwa gatanu dutabaza ariko nta gisubizo turabona. Mu byumweru bibiri bishize batubwiye ko bazohereza abasirikare b'abakomando hano Rusayo. Baraje kuko abaturage barababona nka mu gitondo bari bahunze batangiye kugaruka dusanga abasirikare bagiye. Nyuma twumva ko bagiye gukora umukwabo muri parike aho bavugaga ko ariho abarwanya ba FDLR bakambitse. Bavuye muri iyo mikwabo rero bazenguruka inkoko bahuye nayo bagatwara, ihene bakazijyana, amafaranga, amatelefone, buri kimwe bahuye nacyo bakagihitana. Uwo mukwabo wamaze amajoro abiri n'iminsi ibiri. Binjiye no mu rugo rw'umuyobozi wa hano baramusahura, abantu batangira kwiruka, abantu basubije agatima mu nda bamaze kumva ko bavuye mu ishyamba. Niko gahenge ubona.
Basharudiye njye turanza fata kamani, njye kwa mano naona batu kidogo hapa.
Hari uwo bita Dona atwara inka buri munsi.
Dona ni muntu ki akorana nandi?
Uwo Dona ni nyatura, ni umuntu wigometse, wabaye aho ngabantu bamuze ari kubuye arigometse asa naho yafashe agaceke. Abaturage arabasoresha mu minsi ishize nanone bitagiye kure baraje ahantu bita igicanga ku mubugo batwara inka zirenga 60 nanone bica n'umusore wari urimo w'umushumba aho bazikuye ku mubugo ni igicanga mu centre batwaye inka saa 8 defense ya leta inka hakurya ntabwo iri kure. Ikigaragara ngiyewe mu bintu byumvikana nuko harimo akagambane
umiye niriko nikora ku nyumba mu 20h30
hari mu masambiri n'igishize ijoro ndi mu rugo binjira mu nzu ari abakomando batandatu batwara ibiro 50 by'ubugara abana bacuruzaga batwara n'inkoko zari mu nzu turaruca turarumira da
nakabibona kuguze ziri ko mu nyuma bemana si kupata kati cya gusema
icyo cyo mutubarize kuko kubana na FDLR tukabana n'ubuyobozi bwa FDLR tukabana n'ubuyobozi bwa leta tukabirwa abayobozi bacu ni FDLR ni leta se abayobozi bacu nabaye. Ikigaragara uriya mushefu we ahantu akorera ari mu hagati ya leta na FDLR. Uriya mushefu ahantu ayoboye niho leta irira ni naho na FDLR irira. Urabizi mu bwiza n'ahantu mu shyamba ahantu haba amakara aho hari amakara leta ibishaka kurya kuri ayo makara na FDLR ibishaka kurya kuri ayo makara. Agira gatoya yabahaye leta leta itanyurwa gato FDLR nayo ikabiragize uramva we ahagaze hagati nkamenye.
Siye tubibona ni abaserikari betu bagutucunga lakini tubona ndipana kwa sasa uje bona ngiweka tena badui.
Kwabonye abaserikari bakaturinze ari bo bahindutse abanzi. Twasaba leta kuduha abasirikare bakaza bakaba hano mu ngini bakaturindira umutekano kugira ngo byibura abaturutse yo hirya za Mugunga ni bababona batinye kwambura abaturage.
Ari bakomano nabo banogopa ni batanyanyasa tena bapopira.
Abo ni bamwe mu baturage batuye Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko imitwe y'inyeshyamba ibasahura utwabo ndetse n'abasirikare ba leta bakabambura. Bavuganaga n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana mu kanya ni ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga, kwa Nyaburunga, kwa Nyaburunga ni kiganiro cijwe rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi ba mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahanikaze mu kiganiro kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga uno munsi dushimye kugaruka ku biganiro bihuza Barundi yarusha muri Tanzania icicaro cya gatanu. Nibikiri bihuha cyangwa urusaku, umuhuza w'Abarundi aramaze gutumira abanyapolitike eka mbere na bamwe mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike kugira ngo baze bitabe icyicaro cya gatanu cy'ibiganiro bihuza Abarundi yarusha muri Tanzania. Aho naho ni kuva ku igenekerezo rya 19 gushika rya 2024 uku kwezi kw'icumi umwaka w'2018. Kubwo umuhuza we wagira ati byari bikwiye ko mbere ibi biganiro biba ibyanyuma bigashika ku ntego yo kunywanisha Abarundi. Aho rero hariho ukudahuza kw'abanyapolitike ku ruhande rw'abari muri leta no kubatavuga rumwe nayo. Bamwe bagira bati mu by'ukuri muri kino gihe icyuka cya politike gisa n'ikimaze gutonganuka, dukwiye kwitegurira amatora yo 2020. Abandi bakavuga bati nta kibazo na kimwe kidakwiye kugaruka ku meza kugira ngo tubishije nino kugira ngo nayo matora tuyategure tudakebaguzwa. Hari ibibazo bimwe bimwe bagira bati vyogaruka ku meza, abandi bakavuga bati ivyararangiye. Muri iki cicaro cya gatanu rero umuntu yokwibaza ibibazo bitari bike. Mbega none vy'ukuri ico cicaro cya gatanu gishobora kuba icyanyuma kigashikana Abarundi kwihangiro ry'ibiganiro. Ikindi umuntu yokwibaza abanyapolitike uno munsi bavyiteze nk'iki ibyo biganiro vyimirije. Ibyo shigwa imbere ku bwa bamwe n'abandi byo bibihe uruhara gumwe wese go buruhe kugira ngo vy'ukuri ibyo biganiro bishike kwihangiro ryo kunywanisha Abarundi. Kugira ngo tubishije nino turi kumwe n'abatumire batatu hano ku meza yo kwa Nyaburunga. Hari Honorable Pierre Celestin Kumana, n'umushinga mateka yatowe mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza, ndaramutse n'abari ko baratwumviriza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze nawe. Turi kumwe kandi na Honorable Jean de Dieu Mutabazi nabarongoye umugambwe w'intade bukigwa Radebu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse, ndaramukije nabo turi kumwe hamwe n'abari koratwumviriza bose.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Turi kumwe kandi na Abel Gashatsi, n'umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona. Mushinga ntahe Gashatsi, ndakuramukije.
Mahoro neza.
Kaze kwa Nyaburunga.
Murakoze.
Reka kumbure mu gutangura mere mu mugambwe Radebu ibikuru bikuru mwiteze muri iki cyiciro cya gatanu mu mugambwe Radebu byo bibi.
Imbere yuko ninjira mwidonido y'icyo turorereye muri aya muri ibiganiro no kuvuga yuko ari bya gatanu, nuko nivyo twaratumiwe kuja mu biganiro cyo novuga inshuro ya gatanu yarusha mu gihugu cya Tanzania. Mu bwa ku matariki badutumiye ko kuva ku itariki 19 gushika kuri 24 z'uku kwezi, ntibari batugisha inama kubera murazi neza abantu basanzwe bazi neza yuko uku kwezi ari ukwezi twunamira abo twabuze dutanga incungu ya demokrasi ku itariki 21 birahuriranye. Tukaba rero abatari bake twasabye yuko yosa n'uwungurutsa, naye handi turizeye ko aramutse avyunguruza tuzomwitaba kubera ibyo biganiro bose barabyifuza. Ibyo biganiro nk'uko abatari bake babivuga bizoba ari ibya nyuma hanze, mugabo ukuganira waramaze kuba nk'umugenzo mwiza wa politike w'ukuja inama n'ingingo tuzoveyo twumvikanye ingene tugiye kugira amatora atekanye amatora adakumira numwe amatora tuzoheza tukumvikana ko icyo yabyaye twese ubutsinze agatsindira bose ubutsinzwe ntacatera induru nico kintu twizeye
ariko uvuze gucyumenga yarusha mwiteze bijanye n'amatora gusa mu 2020
ahanini kizoba ari ico naye handi urabona hariho nk'ibintu bikiri biguma bigaruka
urakoze mpindukiye kwa honorable Pierre Celestin hari icyo mwiteze muri kino cyicaro cya gatano cy'ibiganiro bihuza abarundi yarusha bikuru bikuru mu minota mike
yego cyane hari icyo twiteze burya mugani wa babandi mbe ngira ngo mbere ningaha mu bivuga ngo kuvuta vugana ngo nambaga yisoko giki
by'amazimwe
uratse ko ari isoko gy'amabi yose iyo abantu bagize batireka tuje kuvugana byamari byiza kandi bibyara ibyiza iyo harimo gushaka rero dufatiye kukuntu kumbure abarundi batari bake barushe kwama muri ibi bintu by'uruzuguru ruzuguru ruhagarara rwa politike rwamaho kutihanganirana ibi by'agateka ka muntu bizabirazanamwe n'amaraporo bamwe bakayaka nabandi bakayemera ivyo ni ibintu byinshi nogira nti abarundi bogira bati reka ibi bintu tubikire bagire bati ash aha rero mvuga nti icyo niteze nyamukuru nuko dusohoka muri ibi bintu ntawo kwipfuza ku gihugu kiguma muri ibi bintu icyo rero niteze kuri ibyo biganiro bigira gatanu nuko abantu bova hiyarusha bazanye amasezerano atari amasezerano ayo yose amasezerano ahumuriza bose no kuvuga ko baganira bateza gushika ku kintu gihumuriza cyabahumurije bo iyo bagiye kuganirira bose mugabo kikaza gihumuriza barundi bose kikabahumuriza mu buhe buryo kubijanye n'urubuga rwa politike kubijanye n'umutekano hanyuma ivyo bigatuma mbere n'impunzi zibwiriza gutaha
mpindukiye mu mugango adasigana iprone hari ivyo mwiteze muri cyicaro cya gatanu kumbure kugira ngo aho mushikiri yarusha muvuge muti ivyo twahititeze biraje cyangwa ntibirashika
oya murakoze mu mugambwe abadasigana improna ubwa mbere nuko ubutumire twaraboronse naha ndabufise hama ibiganiro tugiye kwitaba ni ibiganiro bifise ariko arabitunganya kandi mwikete badutumiriye ko barerekanye neza intumbero y'ivyo biganiro cyane cyane mu byo nashoboye gusoma nuko batumenyesheje yuko tugiye kwiga cyane cyane ku rupapuro rw'inzira ruzodushikana ku matora y'2020
ubwo rupapuro rw'inzira Celestin ariko aravuga
ubwo rumwe ariko aravuga ubwo nago naho Celestin yavuze ngo abacuditse njye nibaza ko twomenya tukagira imvugo yuko yukubahana yukumenya ko umugambwe uhari ari umugambwe uba wigenga
yuko ata mugambwe winjira mu wundi
nta mugambwe winjira mu wundi
ariko ucudika
sibi nta mugambwe winjira mu wundi kandi nkuko abivuga gucudika mu ntumbero yo kubaka igihugu atari mu ntumbero yo kugisambura nibaza ko atari bibi naho rero twe tuvuga ati ariko iyo mvugo y'agasuzuguro
yuko ngo urupapuro rw'indira rwa rwakoze n'umuvugo
abantu bagiye mu kanzu y'umengo n'umuntu
oya mugabo ntandengera karimbi uvuza ko abantu bacunitse mba n'abasuzuguro
oya cyane ndashaka kuvuga
none mvuge
n'ibanhane nibaza ko ntamuciriyemo
nakurindi
ntandendi harababangiriye hariho rero n'abaseleste bataje ivyo kandi n'uburenganzira bwabo ariko kitabuza ko ubwo rupapuro rw'inzira twumvikanye ko turi mu Burundi mu Kayanza nitwashika Arusha n'abatabire baje mu Kayanza nabo bashobora kuba bafite ibyumviro byabo boza n'abagaterera bikongerwa kuri ivyo vyo mu Kayanza
nyabuza ati tuba byiza rutanguye
ivyo nibaza ko ari icifuzo ciwe mugabe nibaza ko umwanya twakoresheje nukoza nibimwe ariko ndavuga nti nibaza ko twoza turabimenyera kubana kuko gutangura erega wuzosanga n'ivyo bazanye bisa n'ibirimo
iprona ari intererano yayo kugira dute dusoze ikiganiro
twebwe intererano yacu ni ntiyani tomoye ndetse twamye duterera twaraterereye ubwa mbere mu rupapuro rw'inzamo ko mu Kayanza ugoro papuro rero naho bize ngo twararimye ngo ntangwe ngo hari ibyo twagiye
twagwirira
ugo gwirira rero niko nico gituma ibyo biganire bizohaba ikimwe na bakubwo ugoro papuro rw'inzira twamaze gukora ugo gwirira rero bagenzi bacu kumbore bataje muri igwa mu Kayanza bazoheza barusasanure baruzure baravye ibyo twakoze
ariko muri tege kugena mungana muvuga muti nti turi hejuru kubera dusanga twaragiye mu Kayanza
ega turangana nane ntumuhuza je nabonye mu mugambwa badasigamye pfona ya uko yantumye nibaza ko ariko yatumye abandi hamadushitse hariya kiretse wisuzuguye umuhuza hajya arafise ibyo ahagararako nibindi nawe nyene bimurengeye kuko nibaza ko umugwise ni wagiye ho hisunzwe ibwirizwa nshingiro naho numvise bagenzi bacu ba honorable celeste hariya babivuga muri se ni barimwe na muri pfuna turimwe sinzi mutabaza nawe nyene bibaza ko arimwe yaba tarimwe yarimwe
hari uduse
tanga araserukiwe
twahora na muri
wala araserukiwe cyane nibaza yuko ari mu gwiseni erega abanya politike abantu turagoye turagoye urahakana ikintu kandi urana guhakana ikintu urimwe
abagenzi barimwe
ni byo abagenzi barimwe
urakoze honorable Jean de Mutabazi agaseke karadebo mu misogo na mikeye dusoze ikiganiro
yego murabona nitwa nitwita ba ibyo biganiro twizeye ko bizaba ari byanyuma hanze mugabo bizobandanya inyuma y'amatora mu bikazobanenza mu Burundi nyuma y'amatora yo mu 2020 kandi twizeye ko azogenda neza nk'ayabaye mu 2005 twebwe tuzoshigikira umuhuza mugabo tumubwire ntitutegereza kumuruhisha tumubwire ko ategerezwa kudutunganiza nyine agahagarara kabushinga nahe agaheza agafasha ico bita gukonkriwa ati aya ati kubiri turasozereye
mugabo
ati mugabo ibibazo vyama muduheza mu biganirire iwanyu igihugu cy'u Burundi kizokwama n'ibibazo bizokwamaho muriho mwakinze imigambo kugira ngo muzoze muratunganiriza abarundi muzoze muraganira
urakoze agaseke kamizere y'abarundi dusozere ikiganiro
ego murakoze murakoze agaseke ngira ngo nico uvugira uti mbega muzojana iki twebwe kwama tujana umutima wo kumviriza abandi tukajana umutima wo gutahura abandi mugabe ingorane tugira nuko umutima wo kumviriza abandi naho tujana bataza ngo tuvugane erega aheruka babivuze aheruka ni bande
wabambere atabwe ko kaninde
ni bande batoje ibigano ni bande batoje ibigano hageze aho bashira hamwe ivyumvikanywe ari abacibazana amajambo batera amajambo menshi hama ibintu birahagarara hanyuma bavuze bati nimuje hamwe muvugane ibintu mubona uko byogenda hari habumva ibintu kumwe none bagiye hamwe bakavyandika kumwe niko vyagenza aheruka ivyo bavuga ngo barasohotse abandi bakaja abumva ibintu kumwe bakaja hamwe abandi bakaja hamwe mugabe imana yarakinzira bikora neza barazana bamwe babusura papuro rwabo abandi rupapuro rwabo hama umuhuza arakura mu rupapuro wivyo bahurira
ko nivyo abandi se bari kubivugana
nivyo badahurira ko hanyuma rero baci mu bisanzwe cyo bari kwakwiye
kuvuga nivyo abandi se bari kubiganira
reka kunjira ivyo bari kuvugana ko
amasegonda 3 yaheze
ivyo bari kuvugana ko baci baranka yuko babisoma abanze ko bayisoma muri abaza baribo mu bisanzwe byo bari kuvugana ko nivyo batumvikana ko kugira ngo bavyumvikane
muri yo mwiteguriye mwebwe kumviriza bose no gushiraho intayishitse
niko twamye kandi iyo ningeso nziza niyo inaranga n'umunye politique
urakoze ndagushimire honorable Thierry Celestin Ndikumana nibutsa yuko muri kino kiganiro baserukiye urunani rw'abigenga amizere y'abarundi ukaburi n'umushinga amateka
murakoze cyane mwakoze kuntumira
murakoze mushinga ntaye gashatsi Abel umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona ndagushimire kuba witavye kino kiganiro
ndabashimiye nanje ko namwe adutumbiye
urakoze ndagushimire nawe honorable Jean de Dieu Mutabazi kuba witavye kino kiganiro
ndagukengurira mwantumiye nkakengurukire n'abagenzi banje twaganire twuduzanya tukaba dukengurukiye n'abariko baratwumviriza
ntimuranige mu banki no mu vyanyu naho butaha
kwa Nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Jerome Niyonzima utugejeho ikiganiro kwa Nyaburunga kikaba ari nacyo kidusoreje makuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire mwebwe mwese mwari muyateza amatwi. Dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kuyegeranya muri studio ya gatanu hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.